hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika samianira i Washington DC mukiyone mu Rwanda. Mwewe neza mfite mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Monikije ngiye kubashikiriza amakuru. Ikaze mwese muri aya makuru yo kurisa. Mu Burundi umukobwa akomoka mu bwoko bw'abatwa yemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri no kwiga.
Ashobora gutanga amakaye ku bana b'abatwa kugira ngo ashobore kubafasha mu kubahimiriza, mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
Uyo ni Uwera Ricky Tricia ari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza i Bujumbura. Muri Amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro y'igisagara cya Lewistown cyo muri Leta Maine iri muri aruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera umugabo afite imyaka 40 ngo bamute mu mbuto. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa gatanu ryatangaje ko ritewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umugwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa gatanu yatangaje ko itewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka ka muntu vyatanze akarorero k'abantu bimugwa ku gahato bahanwe ikivunga hamwe n'abagirwa imbohe mu gihingwano ibandanya ku munsi ugira wa 21. Umuvugizi w'ivyo biro Ravina Shamdasani yabwiye abamenyeshamakuru Genève mu Swisse ko batewe impungenge n'uko ivyaha byo mu ngwano biriko birakogwa hamwe no guhana ikivunga abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza bivuye ku bitero avuga ko bigayitse cyane mu gihe Hamas wakoze. Avuga ko ivyo bitero navyo nyene ari ivyaha byo mu ngwano. Uwo muvugizi Ravina Shamdasani yatangaje ko sentare yigenga ariyo izo bifise ububasha bufatiye ku mategeko bwo kuvuga niba ivyaha byo mu ngwano byarakozwe. Shamdasani yatangaje ko abanyagihugu bariko barasinzikara bikomeye mu ntara ya Gaza. Yavuze ko bugaraniwe muri iyo ntara kandi bariko bahanwa ikivunga. Shamdasani yavuze ko guhana abantu ikivunga ari icyaha cyo mu ngwano. Kubwiwe Israel itegerezwa guhagarika idatevye guhana ikivunga abanyagihugu bose baba mu ntara ya Gaza. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe onibizejwe agateka ka muntu Ravina Shamdasani yatangaje ko ibitero bidatora imigwi yitwaje ibigwanisho y'Abanyapalestina yakoze harimwo ibitero vy'amarokete muri Israel bitegerezwa guhagarara bidatevye kandi atabivanje gusabwa. Yamenyesheje ko abasivile bose bagizwe imbohe bategerezwa kurekugwa. Shamdasani yavuze ko kugira abantu imbohe navyo nyene ari icyaco mu ngwano.
Urakoze Fidel Humurgu ya waganga mngi na makamyo atuwa infashanyo vinji muntaragaza kuru iwa gatanu michiye irafa mumisiri. Ni nguru dushikizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Umuyobozi w'umunye Palestina yagize ati mu gitondo cyo kuri wa gatanu intumwa zo mu buvuzi zigizwe n'abaganga b'abanyamahanga 10 hongeyeho amakamyo 10 binjiye mu ntara ya Gaza baciye ku butaka irafa batwaye amazi, ibiribwa n'imiti. Ibyo bitumye umubare w'amakamyo uba 88 gusa amaze kwinjira kuva intambara itangiye. Imishyikirano yarimo kuba na Israeli kugira ngo izindi mfashanyo zibashe kugera muri Gaza. Lynn Hastings umuhuzabikorwa wa ONU ku butaka bw'Abanyapalestina bwigaruriwe yabivugiye mu nama n'abanyamakuru i Geneva mu Busuwisi. Ntacyari cyumvikanwaho ku bijyanye no kugeza lisansi muri Gaza kandi ishami rya ONU ryita ku mpunzi z'Abanyapalestina ryavuze ko ibara rya lisansi riteje ibibazo bikomeye ku bikorwa byo kurengera ubuzima muri iyo ntara. Ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi kuri wa gatanu byavuze ko ibitaro 12 byamaze gufunga imiryango. Ni ukuvuga kimwe cya gatatu kibiri mu ntara ya Gaza byose hamwe byarafunzwe kubera gusenyuka cyangwa kubura lisansi. Ibindi byahindutsemo amacumbi ku bantu 12,000 bataye ingo zabo kubera umutekano muke waturutse ku mabombe. Richard Peckercon w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yatanze ishusho y'abarwayi babagirwa mu birongozi by'ibitaro nta kinya nta bikoresho byo mu buvuzi byibwe mu makamyo yarabigemuye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Yeruzalemu yavuze ko abaganga mu buzima bwabo batigeze babona ibintu nk'ibyo barimo kubona ubu.
Ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa kane byaratangaje ko igisirikare cy'u Burusiya kiriko cica inteko zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Yongabo.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya Perezida Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare cy'u Burusiya cishe inteko zacu zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'u Burusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bahunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari nyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'u Burusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ivyo birego. Inteko za Ukraine n'iz'u Burusiya ziriko zigwanira igisagara cya Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko icyo gisagara cyacitse ubunywenywe kubera ibitero by'amabombo Burusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe bya vuba inteko z'u Burusiya zaranse gutera ibirindiro by'inteko za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'u Burusiya zari zagumutse.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Jean Mukankusi na Fidel Niyongabo bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ya i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro vyacu no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru tuyatangurire ku bwicanyi bwabaye mu gisagara cyo muri Amerika mu ntara ya Maine muri leta ya Maine. Hano rero muri Amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro mu gisagara cya Lewiston cyo muri leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanye kurondera umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ari we yakoze igitero cy'inkoho cyahitanye abantu 18 ku mugoroba ku munsi wa gatatu. Mugenzi wacu Diane Nazwe yavuganye na Filemon Dushimire umurundi yanonosoye iby'amategeko akaba n'umuhinga mu bya politiki. Filemon aba muri Lewiston atangura avuga icyuka kihari.
Colonel William Ross atwara polisi yo muri leta ya Maine yavuze ko Robert Card yagaze ico gitero ateye ubwoba kandi ashobora kuba gifise ibirwanisho biciro muriro. Yasavye abo mubona bose guhamagara abajeje umutekano ha guhangana nawe. Ejo kuwa kane abajeje umutekano wo muri leta ya Maine n'intwaro bavuze ko biriwe baragenzura umuhana w'umwe mu baryango ba Robert Card uri mu gisagara cha Lewiston. Nta vyinshi igipolisi cavuze kuri uwo muhana. Mu gihe abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston bategetse ko amashuri yugarwa, imwe mu mirimo yabaye irahagarara, ibanza bihuriramo abantu benshi birugagwa. Polisi ya Amerika ikavuga ko Robert yagirizwe igitero cyo ku munsi wa gatatu muri Lewiston ari mu murwa w'abasirikare Amerika ikora ko rukamvye. Ku munsi wa gatatu mu ijoro twibutse ko yagiye mu bibanza bibiri birimwo ubunwero yirara mu bo ahasanze abamijaguramo amasasu. Polisi ya Amerika ikabandanya ivuga ko afise ikibazo cyo mu mutwe. Muri 18 bahitanye n'amasasu yo mugabo w'imyaka 40, 10 ntibarashobora kumenyekana imyidondoro yabo. Perezida wa Amerika Joe Biden yasavye ko amabendera yo ku biro vyiwe White House aduzwa kugera hagati mu ntumbero yo kunamira baguye mu gitero cyo mu gisagara cha Lewiston. Yagize ati: "Muri aka kaga kiyongeye ku yandi mabisha adaharugwa, ndasavye ko abashinga amateka ba Republikani buzuza inshingano zabo bagakingira abanyagihugu ba Amerika. Dukwiye gukorera hamwe kugira ngo haboneke itegeko rigenzura neza uburenganzira bwo gutunga impoho." Biden yongeye agira ati: "Abanyamerika ubu bagenda n'ubwoba nihahamuka kubera ibitero." Umushinga amateka Gerald Golden wo muri leta ya Maine nawe nyene yasabye bagenzi biwe gusubira kugenzura amategeko y'itungwa ry'ibigwanisho. Mike Johnson ku munsi wiwe wa mbere w'akazi nk'umukuru w'inamashinga amateka ya Amerika nawe yagize ati: "Iki ni igihe cy'umwijima muri Amerika. Ibisabisho nivyo bikenewe mu bihe nk'ibi. Dukwiye gusenga shetani gatsindwa, urugomo rugahagarara." Mike Johnson umukirisu atsimbataye ku mateka y'ivya kera yirinza ariko kugira ico avuze ku kibazo cyo kumenya nimba ashigikiye ko amategeko agenga ivyitungwa ry'inkoho asubigwamwo. Itegeko shingiro rya Amerika riratomora ko ugutunga inkoho ari uburenganzira bw'umunyagihugu wa Amerika. Harabakomeje gusaba yamara ko amategeko agenga ivy'ibigwanisho asubigwamwo.
Urakoze Diane nkuko muvyumvise ikiganiro mugenzi wacu Diane nazwe yagiranye na giranye na Filemo dushimire turakibashikiriza mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere. Reka rero dukurikire mu Burundi mu Kirundo muri komine Gitobe hari umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda amashuri. Uwera Ricky Tricia ari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza mu gisagara ca Bujumbura avuga kandi ko afise umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Niwe yatowe kandi nka Miss Populaire wa 2023 mu Burundi, ni ukuvuga mukobwa yashimwe na benshi. Mugenzi wacu rero Venuste Nshimimana yaganiriye nawe atangura amubwira izo yakoze muri amezi ane arangiye.
Murakoze cyane
Tricia, umaze amezi hafi ane uri Miss Popularity wa 2023. Kuva waba Miss Popularity uwo mwanya umaze kukugeza kuki?
Bavuga yuko kuvaho mate gutorwa nkaba Miss Popularity 2023 mu Burundi, nkuko umwaka mushasha w'ishuri wari wegereje mu kwicenda, rero niho nacanja ndagenda mu makampanye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye. Nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse, hariho n'ahandi nashobora kugenda njanye n'ayandi mashirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana b'abatwa hanini kugira ngo shobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
Iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye bo mu bwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo, wowe wiga kaminuza, bakubonamo iki? Bakubona bate?
Ubwa mbere bakimbona baranga kubyemera, baranga kubyemera yuko n'abandi mu muryango w'abatwa, kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo, ariko najemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira, bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyine baciye bagira intege zo kubandanya biga, zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine, bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine ribaraba.
Ariko se wowe wabishoboye ute? Niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza nubwo wiyemeza kujya muri kaminuza?
Novuga yuko nk'icabineye niga nuko nsanzwe mfise ababyeyi bize, rero kujya umubyeyi warize na ubuzi yuko umwana avutse akuze utegeza kumujana ku ishuri, hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kwisumbuye kugeza aho rero ubu ngeze muri kaminuza.
Wirarikitrisha, ujya mu irushanwa rya Miss Burundi, twibutse wari ujyanye uwuhe mugambi?
Ngiye mu ihiganwa rya Miss Burundi, natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba.
Badusobanurire neza ni ibiki muzajya muhingura?
Mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekeshako, tukabumba kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini, aho dushobora no kubumba icyo twita intango badushyiramo amazi, tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe. Rero muri ibyo muri uko guhingura muri uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba, ni ibyo nyine dusanzwe tubumba ibyo mejeje kuvuga. Rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko twahora tubikora sanzwe. Hama ku kijyanye n'uko guhingura dushaka, birasaba amamashini kandi birasaba n'abantu ubwabo babahinga bashobora kutuzanira akantu kakabijya.
Nicyo ukora, nicyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere.
Mu byo negekanya gukora nuko noze ndafasha n'abana ijana bakajya ku ishuri, tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri, harakenerwa amakaye, ibirato, ishakoshi, ibyo byose ko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kujya ku ishuri. Tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha nk'imiryango 150 kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu cyangwa ingurube, kubera ari byo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga iyo byitwararitse, no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho iyo ndiko mvuga ababyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa minsi yose, hama abana bakajya ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye.
Wera Ricky Tricia, nanjye ndagushimiye kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika ya Samyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Amerika ifite imigambi myinshi y'inyigisho igenera abatandukanye barimo abakomoka ku mugabane wa Afurika. Muri iyo migambi harimo nk'uwitwa Hubert Humphrey Fellowship Program ukarishiriza ubumenyi bari mu ngero zitandukanye z'ubuzima. Mugenzi wacu Diane Nazwe yaratumiye mu studio zo muri Amerika za Amerika, niho ku bwayo Jimmy Umurundi ariko akurikirana inyigisho zica muri uyu mugambi muri kaminuza ya leta ya Michigan. Amusigurira iby'uwo mugambi n'indi itandukanye amaze kwitabira biciye mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi.
Ni programa iraba cyane aba professionnel cyane abantu bamaze kugira ego bari mu buzi bashobora kuba bakorera leta bikorera cyane bafise ibintu batanguje hama bafise imyaka 5 kuduga y'uburambe mu kazi. Hama rero abo bantu bakaba ari babandi bakeneye kukurahurirwa ubumenyi cyane kongerereza ku byo bafise kugira ngo bishobore kubatuma bashobora gukora neza ibikorwa basanzwe bariko barakora. Muri uwo mugambi rero hariho ama university 13 bivanye n'inyigisho atanga. Nk'ubunye nka jewe kuri Michigan State University abariyo turi 12 dusanzwe dukorera cyane mu bijanye na development communautaire
cyangwa gufasha
iby'iterambere mu kibano hamwe kandi n'ibijanye na human resources. Hariho nk'ukora muri poste ya Pakistan abantu gasangana baraba ibijanye n'abakozi mu ma clinique uko abantu gasanga barongo ya ma organisation ariko bakabifuza kuronka ubwo bumenyi buri pratique cyane kugira ngo bashobore ko
hanyuma inyigisho zanyu zimara igihe kingana gute?
Zimara hagati ya mezi 10 na mezi 18.
Utoranywa ibujumbura canke urandika ukandikira iyo University ya Michigan ugira gute kugira ngo bagutore?
Ni kuri internet. Iyo ama application asohotse ibuguruye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Twitter, kuri Facebook, hose urashobora kurondera uwo mugambi Humphrey Fellowship Program aho uri hose. Nturinda kuja muri ambassade, nturinda kuja hehe, wewe ugacutegura application yawe hama ugakomplete ibibazo bakubaza ukishura. Ni ibibazo vyinshi hama
muzishwa
ni mu Cyongereza. Ni mu Cyongereza uhejeje kurungika niho rero mu nyuma baza gutora.
Turaza kubigaruka kushutse ubwira batora bisunze iki imyaka ningahe we mutamakazi wa 60 araza canke n'abakiri bato nka Jimmy gusa, ariko imbere ko mbaza utwo tubaze reka mbanze nakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashaka kukubaza. Nadia umbariye ko dufise Prudent uratwumva? Uherega
kumva kabisa. Ndigoma muri DR muri Republic ya Rwanda Demokratike ya Kongo. Nshaka kumubaza ngo natwe muri Republic muri Kongo natwe badufashije kugira natwe tujye tura profita kuri izo nyigisho kuko natwe turazikeneye cyane natwe kugira turenda hari icyo byatumarira.
Bo bafashe iki bande ba Jimmy canke ushaka kumenya ingene bigenda kugira ngo uronke izo ngisho.
Eh, bivyo nashaka kubaza bigenda gute kugira umuntu nawe yarogize nyigisho. Kugira natwe tuzigire.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahigoma.
Namwe murakoze cyane kabisa.
Jimmy ako kabazo warumaze kukishura sinzi ko ari cyo kindi ushima kukavuga ko.
Icyo ndakavuga ko nuko umuntu wese ari karatwumviriza yumva yuko by'ukuri yifuza kurahura ubumenyi biciye muri uyu mugambi cyangwa no mu yindi migambi myinshi nshobora kuza gushikako. Nagira umwete akoresha internet neza mu gihe baba buguruye barabimenyeshwa nko mu American Corner hariho US Embassy irafisi byo bita American Spaces.
Ni biki byo
American Spaces ni novuga yuko ni nk'ibigo byegamiye ambasade bararonswayo inyigisho amanama atandukanye nk'ibujumbura hoho hariho ikiri muri campus Kamenge aho hari n'amamashini kuburyo ari opportunite kanaka ukeneye nk'iyi uragenda ugategurira application yawe neza cyane ni imashini internet byose barabigufashamwo kubuntu.
Twakiri na Gula ku bindi murongo wa telefone. Gula ikaze ku ishuri rya Amerika.
Ego jendi mu Burundi.
Akabazo kawe kwa Jimmy twagutumiriye.
Ego ego bakoze cyane. Bwana Jimmy ndagize mwiriwe.
Ngiriwe cyane.
Ego dewe cyose cyanze ni kimwe turumva yuko urumwe mu bantu b'indongozi nga mu Burundi kugira ngo uje gukurikira inyigisho za Hansford program fellowship. Ega kutubona yuko hariho ikibazo cyane cyane ubwa kugira ngo mu gihugu cyacu cerekane na fit intelligence abantu baronka ama okazion nk'ayi wawe bakajya kwiga ariko mu nyuma ntibaza kugufasha igihugu cy'abaramuye cyane abaronkeje iyo opportunity. Wowe ibyo ubivuga ku iki? Hama ikibazo kigira kati turumva yuko kuri kurakorekana kuri programme yerekeye iterambere rirama. Mbega iterambere rirama twoyiha insiguro iyahe kugwaruka yaba mu Burundi eka no muri Afrika yose muri rusange.
Ego murakoze cyane Gilain. Icyo mvuga ku bijyanye na fuit d'intelligence tanke fuit des intellectuels burya kenshi umuntu agira imbono ni kimwe natangura imbono yiwe mu myaka itanu mu myaka cumi. Birababaje cyane yuko hariho abantu benshi cyane bashobora kuronka ano mahigwe hama mu nyuma bagaca bahitamo kudasubira mu bihugu ntahura yuko ari cya gicapo nk'ubunyejewe mu gihugu cy'u Burundi. Hari ivyo ndiko ndakora hari ishiramwe ndongo yaro n'ibindi bintu ndiko ndakora iko nama nibaza nti mu myaka itatu zoba tugeze hehe mu myaka itanu zoba tugeze hehe kubandanya hama kandi mugabo uza gusanga uwundi juno munsi niyumvira abantu niyumvira abo turiko turafashaga niyumvira imigambi yo development ndiko ndakora mu gihugu niyumvira karere region de Grand Lac ndiko ndakoreramo cyane ariko kandi hariho nabandi uza gusanga baronsa amahigwe nibyo barabishoboye hama mu nyuma gatusanga kubwimvukana aka personnel canke izindi mvu ahisemmo kudasubira mu gihugu.
Gila niwaza ko atomoke.
Ego na atomoke mugaye cha kabiri nya kenyishye.
Ego ikijanye n'iterambere rirama nkugwaruka ico numva nokangurira urwaruka cyane ni kwihuza canke ukwifatanya ku migambi y'iterambere rirama ibyo bita modede canke sustainable development goals hama mu bihugu byacu bitandukanye haba mu Rwanda mu Burundi uza gusanga na leta ibifise imigambi kanaka ivuye canke ivoma kuri iyo migambi iba yatanzwe na Nations Unies cyo kimwe na ntuzeye na Union Africaine muri ivyo vyigwa. Aho rero niho twebwe nk'ugwaruka duca tugerageza natwe kwitora kuko aba barongoye ibihugu abari muri Nations Unies muri izo nama baravuga bati turifuza isi igeze kuri no rugero kanaka. Rero natwe nk'ugwa rukabiya bisaba yuko turaba tukavuga ruti muri kino kintu muri zino priorite mu Burundi Burundi bwashize imbere ni cyahe kintu nanje noshobora gukora hama mu nyuma tugashobora gukora uko onye kuko tutari ko turakora uko uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bifatiye.
Gira wakoze kugumana natwe umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane murakoze no kuduha umutumire nk'ubona cyane ko ari ibibazo byerekeye urwaruka.
Urakoze cyane ijwi rya Amerika urwaruka tubashira hejuru cyane nk'uko bavuga mu mvugo y'urwaruka. Urakoze cyane. Urakoze cyane ubasango uratwumva.
Ego ndawumva.
Akora kazina kawe cyane nako witazira.
Bon, izina ryanjye ni Nibitunga Benjamin.
Reka tukwite ubasongo wanditse ubasonga ubasongo. Mbasuga Atlantala amazina kwari menshi Alcantala
ni
twinshi twa tuzina twuguhitse
ipanye naho nagenda cyo ku mashuri ariyo aho wasanga wanyika izina iri ahandi rero sinayafatanye
kandi ngo abana bagira amazina batazira ku mashuri kenshi usanga ari abaguruguru.
Bon
bivana no tuntu ushobora gukorera abanyeshure hamwe ugasanga ashije
akabazo kawe rero kwa Jimmy twagutumiriye mbwubanze utubwira aho uri nimba ta kibazo biguteye
yego umwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura ariko mvuka mu ntara ya Gitega
akabazo kawe Jimmy twa mukuzanisha
reka mbaenda muramutse mutumire
murakoze cyane Benjamin
ama ikibazo cyanje cya mbere nagomba kubanza kubaza umutumire mbega kugira ngo ugwaruka batogwe mwizo nama z'ibari impuzo makungu hasabye iki baba barabiye kubiki ikibazo cya kabiri nagomba ndamaze mbega muri Amerika inzego zoba zikora gute nk'umuntu wo mu Burundi abashitariya yitabye mwizo nama impuzo makungu bamufata gute hari ibintu byinshi bashobora kumworohereza nk'umwene gihugu wo muri Amerika nyene mu ariko arakora ibyo bintu
urakoze cyane Obasa Obasongo
namwe murakoze
ngira umusinyiza yego ishutse tubazo twa Obasongo ariwe Benjamin
ego ego cyane kugira batogwe barabiki ubwa mbere nk'uko narisiguye ni wewe wiyandikisha hama uhejeje kwiyandikisha ukahakabaho rero iryo higanwa bakaraba haba abo muri Washington abo muntu zeye mu Burundi munyuma bikagaruka kandi Washington barabiki baraba wewe ico wazanye kumeza byose ni wewe si izina si ahuva si ntara si ubwoko si biki ni icyo uri kuramara mu gihugu nico uri kuramara nico werekanye ushoboye uri kuramara rero icyo nico baraba hama kandi kindi nacho ndanahumurize abantu hariho nabavuga bati none ka tacongereza kinini ya cyane tuba tuzi bigenda gute muri iyo programa bamaze kukugomwa bakabona byukuri yuko hari icyo uri kurakora hari n'igihe banakwemerera yuko uza imbere y'amezi atandatu donc ukaza amezi abiri donc nko mu kwa gatandatu program itangura mu 8 kugira ngo bashobore kubandanya bagukarahiriza ubumenyi kugira ngo ushobore kuja ku rugero donc rumwe n'abandi ushobore basi omwe ku kwiadapta bikoroheye cyane rero na bariere nimwe ihaba ku mujene asanzwe ari dinamike aba ariko arakora
ari akabazo utarishura kuri Obasongo
ego ngo Amerika inzego zikora gute bagufata gute nk'iyo uri mu rundu waje muri bino bikogwa barakorohereza manze nshikirize yuko uva mu gihugu cy'u Burundi canke ahuri hose bamaze kuguha visa bamaze kubona yuko abagutumiye abaza kukwakira ibyo bintu byo ntibashobora kukurekura by'ukuri batabona yuko ibintu ujemwo ari ibintu donc bitonze ku rutonde rwiza hama mu nyuma uko bicari bikurikirana rero ushitse ababa bagutumiye baragufasha hama kandi cha kabiri naco urumva ubufisi byange ibyangombwa bikwemerera cyane kuba mu kiringo kanaka uba wasavye toke muri kino gihugu rero haje nta munsi numwe turahura na police ngimba 2002 mbandi muri iyo programa hama abantumiye abadukurikana muri no programa baradufasha cyane bakatwereka ukora uku ibinye bigenda uku kandi biya nasanze n'abanyamerika aho ngeza harimo abantu benshi beza cyane kubiva kwitaho hama kandi abarundi canke abari aba bavuye mu gihugu canke abanyafrika iyo muhuye mukaramukanya ari mu giswahili mu kirundi mu kinyarwanda byukuri wa muvukano ucawongera ukagaragara ukabona nyine bariko bakwitaho
turagushimiye Diane Nazwe na mutumire wawe mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko umurwi waganga hamwe n'amakamyo twayifashanyo byinjiye mu ntaragaza kuri uyu munsi wa gatanu biciye irafa mu misiri twabwiye kandi kwishyira mu mpuzamakungu kuri uyu wa gatanu byatangaje ko bitewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano iyindi nkuru twabwiye n'uko ibiro vya perezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa kane yatangaje ko igisirikare cy'u Rusiya kiko cica inteko zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine mu makuru ayandi avugwa muri Amerika twabwiye kandi navuga mu Burundi twabwiye ko mu Burundi mu Kirundo muri komine Gitobe hari umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda amashuri jeti mwese mwaduteze amatwi ibiganiro byacu byo kwisaha bigarukinga turashimiye Cornelius. engineer afashe mu ngabwe z'ivyuma tukadushimira Nadia Taha yadufashije kwigiranya ikiganiro cy'umunsi turabashimiye mwese rero turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.